Radio Hinsgui Yaneka. Ijwi ry'Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro byaryo ryo mu Kirundi mu Kinyarwanda mu Burundi mu 2020 migufi ya shortwave ku metero 19 no ku metero 22 mu Rwanda mu 2020 mu ushobora no kudukurikira kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no ku kibanza cyacu cy'amakuru wese tatu wa Kaburungu radio yacu VOA akaburungu com muri bene za nshuti mwese namwe bakunze radio Ijwi ry'Amerika muri kumwe na Frederic Nkurikije ikaze mwese ikiganiro muri sanga
Muri Sanga ni ikiganiro cy'Ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ingende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Mu kiganiro muri sanga cy'umunsi tugiye kurabira hamwe imibereho y'abatwa mu Burundi abo bita abasangwa butaka. Tugiye kuvuga hanini ku kuntu abarundi baba mahanga abo bita abo muri diaspora bafashe iya mbere mu kwitaho imigambi yo kunagura ukuntu abatwa babayeho hamwe n'ukuntu bofashwa mu kwiteza imbere mu kunagura uburaro bwabo hamwe no mu kubaronsa uburyo bwo kurangura ibikorwa byabo bya misi yose cyane cyane abatwa babarimye. Ntibikiri agaseseshwa rumuri, hari imigambi irashe yo kugarukira abatwa mu Burundi. Muri iki gihe umwe muri bo ni umushikiranganji muri leta y'u Burundi, kandi hari n'abatwa barongoye amabanga y'abashinga amateka hamwe n'ay'abakinguza amateka. Yamara abarundi baba mu bihugu byo mu mahanga baragiye hamwe basanga inzira iterambere no kunagura ubuzima bwabo bwa misi yose ikiri ndende ku batwa naho mu nzego z'igihugu bariko baragarukirwa. Ni muri iyo ntumbero rero ko bamwe marundi baba mu mahanga bafashe ingingo yo kwishikira mu mihana y'abatwa mu ntara zitandukanye kugira bibonere ukuntu babayeho kugira ngo babone aho bahera mu kunganira leta y'u Burundi. Umwe muri abo barundi sundi ni Japhet Le Gentil asanzwe ari umukuru w'ishyirahamwe ry'abarundi baba mu mahanga diaspora. Mwiriwe neza Japhet Le Gentil. Murakomeye ngaho?
Yego turakomeye, nta kazuba kari kukarenga hano iwacu.
Ndabona ko uri kuburira. Turi kumwe kandi na Yasine Antoine umutwaba mu gihugu cya Australia. Mwiriwe neza Yasine Antoine.
Yego basha kuririwe neza, tumeze neza hano iwacu ni saa 5 z'ijoro.
N'amasaha akuze ngaho iwanyu birumvikana. Turi kumwe kandi na Gerard Niyonsaba umutwaba mu Burundi. Mwiriwe neza Gerard Niyonsaba.
Mwiriwe cyane. Urakomeye mu gihugu cy'u Burundi.
Imbere y'uko bashyira ntahe tuja ku muzi w'ikiganiro, nashaka ndabasabe mutwidondore mu kanya gatoya cyane rwose, dutangure kuri wewe Japhet Le Gentil, mutubwire aho muri n'icyo mukora muri iki gihe. Duga ku ijambo.
Ego jewe ni uraha mu gihugu cya Norvege, amajyaruguru y'Uburaya, muri Scandinavie, nkaba ndongoye abarundi baba mu mahanga ku rwego rw'isi.
Namwe Gerard Niyonsaba.
Yego murakoze je, naje nitwa Niyonsaba Gerard. Abandi mu gihugu cy'u Burundi mu bumanuko mu ntara ya Makamba muri komine Nyanzirake, abandi umwe mu rwaruka rw'abasanga butaka bahejeje amashuri bize mu gihe cy'ingorane, ariko tukaba twarahejeje amashuri. Murakoze.
Amashuri mwahejeje ni ayahe?
Yego natanguye ndahita imbamite generali mu gisata cy'indimi jete, hanyuma kuri kaminuza naho naciye mbizi gisata cya administration. Ibyo butunze hamwe ni intwaro.
Murakoze cyane rwose. Reka namwe Yasine Antoine mutwitondore.
Murakoze cyane. Niho yitwa Sango ni umupaso misionari, aba ndongoye ni ishyirahamwe ry'abasanga butaka, haba hano muri Australia cyangwa mu Burundi. Anasanzwe bano muri Australia imaze imyaka 15 mu gisagara cyo mu Buhesa.
Ni byiza cyane rwose. ni byiza cyane gose rika rero tuje kumuzi ikiganiro cy'umunsi dutangura kuri mwebwe Japhet de Gentil mu majambo make icyumvire cyo gutangura umugambi ukwitaho abatwa eka mu murwi wanyu w'abarundi bari muri diaspora cyatangwe gute
icyumvire mu gutangura n'igihe abarundi baba mu mahanga bagenzera u Burundi muri cyangwa zahariwe abarundi baba mu mahanga hanyuma tugeze mu ntara ya Butaganzwa bisaba yuko tugenera abanyagihugu turaba aho bababaye nico twobaterera hanyuma rero tugera ahantu hari umugore basanga butaka dusanga na abo bantu n'abantu bakirana neza cyane ariko bafise ubukene bwinshi tugize ngo tubabaza dusanga afashe abana ajya mu ishuri mugabo atagira epfo na ruguru no kujya abandi bamaze kuva babakuye mu mashuri kubera kubura impuzu bambara za uniforme bica rero dushyiraho umugwi ubakurikiranira hafi twaciye rero tugenda n'izindi ntara dusanga abasanga akabari muri wa mugwi w'abantu bababaye cyane ntaho nikora hanyuma rero tuca tuvuga tuti kubera iki abarundi baba mu mahanga tukaba turiko tubafasha abantu ariko tugasanga hariho benshi dufasha basanzwe bifashije niho rero twaciye dufata ingingo yo kongera kugendera uwo mugwi w'abasanga butaka tubagendera ubwa mbere dusanga koko hariho abasangwa butaka bakiba muri ya mazu y'ibyatsi amazu y'ibyatsi bugera rutana hari inzu z'ibyatsi ushobora guhagarika ari iby'ibyo umugabo ukarenza ku byatsi bwo ni bwa buzu bwa kera cyane imvura yose ibahererako ugasanga zaratobotse no gutoboka batagira aho baryama akazu kamwe ugasanga karimo n'abantu barenga umunani ibyo rero byaratukoze ku mutima bituma dusaba abarundi guhaguruka kugira ngo ntihagire abatwa babandanya kubaho muri ubwo buryo
intambwe mumaze gushika ko turagira ko mu kanya ariko nashaka kampeni ijambo hari muri uyu murwi w'abatwa nabugene batubwira ukuntu bakiriye iyo migambi myiza mwafashe mushyira ntahe Japhet reka ijambo Gerard Niyonsaba
eko murakote hanyuma ubwa mbere nashimira uwo mugwamba w'abarundi uri mu bihugu binyuranye mu bihugu by'abazungu ku kuntu wiyongiye ubwa mbere ugatangura ugashyika ku rubuga cyo navuga kuri tele nicyo kuraba imibereho y'abarundi bamwe bamwe uca usanga imibereho y'abarundi babatwa naho tuvuga ngo turi abarundi ntabwo turi abarundi nyetsi na twebwe ngo turi abarundi ari uko itari cyo kimwe n'iyindi mibereho y'abarundi ati gute atari mibereho cyo kimwe y'abarundi uvuga umurundi w'umutwa yavuze yarashyitse muri komine Butaganzwa aribonera inzu basanzwe babamwo je nibaza amaze kukibona ko byaba byashyikiye bimutera intimba ku mutima nibaza arahe barakorora amosozi ukuntu basanzwe babayeho kuko yavuze inzu mu duce bwatsi butandukanye n'inzu mu rurimi rw'igitwa twozita inzu zitwa zimutego twatuze tuwe umutego usanga umuntu yinjira nk'uwinjiye mu mwobo yicaye imvura ikagwa ikamuherera ko yasohoka akaburi yaja kuburi hanze no kuburi mu nzu ugasanga ntawe bitandukaniye niyo mpamvu navuga ati nubashimira kuba icyocyo barakibonye
ego mereka duhe n'ijambo mushanahe Yasine Antoine nawe nyine agira icyo avuze kuri iyo migambi myiza cyane rwose yatanguwe na diaspora y'abarundi niwe kwinjira mu kanya gato
ego nanjye ndashima ndakenguruka cyane ukuntu abarundi baba mu mahanga bahagurutse gufasha ubwoko bw'abasangwa butaka ubwo ni ukuri kandi biratunezeza rwose uko abasangwa butaka n'abantu bakiri inyuma y'abantu n'abantu bashaka gufasha dushaka gufasha witegereje izo nzu ni inzu zikeyitoni n'uwo mutugudi mwinshi dukora amafabrisite mutambara ari inzu yape iyo dushyitse kuri ziriya nzu abantu bazibone barasanga ko ariho n'ahantu muri iyi nzu nyine nari ndaberekanye barasanga ati aba bantu kuko urabona ko mu bihugu byateye imbere ahitwa basangwa n'abasangwa butaka baba bafite uburyo bwabo leta bati ariko mu gihugu cyacu cy'Uburundi urabona ko nk'uko nyakubahwa umukuru w'igihugu yabivuze twa barundi twitwa basangwa butaka tutari abasangwa butaka kuko musangwa butaka tuba bafite ahanga niba ufite ikiyega
nuwa fite inyungu iva muri leta inzu imusanga ubutaka koko kugira ngo ibyiringiro ku muri bihere none rero ko Imana iri kiravugiramo aba bantu bari mu mahanga ni kuri turabishima rwose nibakomeze bafasha Imana izo bibahembera
Egomi, Jafet la janti, mura shabu tu gira majamu make ibi nuhu muri diaspora, umaze kurangura, igikorwa cyo gutoza imfashanyo kugira ngo mugarukire batwa baba mu mazu, eka mutuzo duteze nk'uko mwabivuze, umwe mugambi ugeze he, hari ibintu muwa umaze kurangura biboneka.
Ego cyane birahari, no kuvuga mu ntango, twabanje kugira umugwi mutoya kugira ngo tubanze dufashe abasangwa butaka bakeya turabe ingene babyakira turabe icokogwa ibyo twokwita projet pilote hanyuma rero icyo twabanje kubaha amasuka kuko benshi bavuga yuko bajya gupagasa mugabo abandi batagishobora kujya gupagasa kuko nta masuka bafite tuca twegeranye rero amasuka turayaha uwo mugwi mutoya mugabo rero muri komu naho bacovuga bati ntimushobora guha umugwi mutoya kuko hariho n'abandi bakenye naho bo batagasanga butaka bashobora guhura n'izo ngorane kandi hariho n'agasanga butaka bandi naho bo bayakeneye iba yaronka duca rero dushyiraho umugambi kuyashyira ku ishyirahamwe ishyirahamwe ryafashije kugira ngo ibyo bintu bishoboke Mandela Key Center tuyashyira kuri iryo shyirahamwe kugira ngo umusangwa butaka cyangwa umukene yabuze isuka ashobore kujya kuyipira uko abishatse hanyuma akayisubiza igihe igikorwa akeneye gukora abikoze ubu rero amasuka twarayaguze tuyashyiraho hanyuma tuca twongera tubagurira iniforume abana bajya ku ishuri tuca tubarihira n'amakaye na minervale abatari bwa ironge ubu nicyo twahereyeko mugabo rero dusanga yuko iyo proje pilote igomba gukorwa mu gihugu cyose kugira ngo nihagire umusangwa butaka ataja muri wa mugambi wa leta wo kwigisha abana batoya ku buntu kubera ubukene hanyuma rero kugira gusubirayo kugira gatatu twongereza ayandi masuka ari naho rero twaciye tubona icyo kibazo cy'amazu ari nkoramutima
ikintu muri kumurakora kuri icyo gikorwa gihambaye cyo guha uburaro bwiza abatwa mutuzo duteyiso ni nk'ibi
icyo ubwo bwa gatatu rero niho twaciye dusanga yuko naho turiko turabikora uburaro bwabo ntibuzoborohereza abana bazuja ku ishuri ntibaronkera aho bakorera amasomo biyigisha bageze muhira dusanga ikintu cya mbere kigomba kuba no kububakira amazu tukabakura muri ubwo burundi bw'ubuzu bw'ubwatsi tuca tufata rero umugambi tuwugira uw'igihugu cyose mu barundi baba mu mahanga bose rero uno munsi twamaze kuwuganira n'umushikiranganji Byega tugira n'Imana kuko nawe n'umusosango butaka awumva n'ingoga acavuga ati uyo mugambi muzanye na twebwe twari twarawiyumviriye kuko dushaka yuko mu gihugu cy'u Burundi hoba amazu atarimo amazu y'ibyatsi ati yo mube murawutigura neza mube murawurangura natwe tuzobafata mu mugongo aho muzoba mugejeje nuko rero aho niho tugeze turasansibiriza kugira ngo umurundi wese abyumve
intererano muzokura mu barundi baba mu mahanga turayigaruka kuko ariko nagomba nani ijambo kandi no mushyirantahe Gerard Niyonsaba yavuze ijambo rikomeye cyane rwose ati twebwe turabasanga butaka ariko ntituri ku rwego rw'abandi barundi kubona mushyirantahe Gerard Niyonsaba mwitwa abasangwa butaka ariko mukaba mutagira ubutaka mutagira aho murima ibyo bintu mu rwego batwa mubibona gute ikintu muriko murakora kugira ngo ibintu bihinduke niki
murakoze cyane icyo jambo narifuze kandi ni jambo cyumvikana iyo umuntu avuze umusangwa butaka byumvikana ko abandi bantu bose baje basanga ari hari cyane n'umuntu yatanguje icyo kintu cyane n'umuntu yabayeho imbere yacu abandi bantu bose baje bagisangaho twebwe baratwita abasangwa butaka kubera ko abahutu abatutsi baje mu gihugu cy'u Burundi bahasanga umutwa ariko tugiye kuraba naho twitwa uko ntacyo turi kuko niwo kwitwa ngo umusangwa butaka utagira ni metero 10 kuri 10 zawuba ni metero 20 kuri 5 zawuba ahubwo dupfiriye kutuntu twagiye dusaba natwe abatari bacu byara ugasanga uno munsi abaye muri komini arayibaye mu mwaka ariko araronda utwanke hanyuma abonye uwo muntu yamuhaye akazi karahetse yimukiye mu yindi komine gutyo usanga rero twepe imiryango y'abatwa nta matongo dufite gomba urabe n'ubu zari imanza zaca mu masentebe imanza ziri mu masentare z'amatongo nta mutwa uzosanga ariko araburanira itongo kuko nta tongo na gatoyi dufite ariko kandi turashimira Leta y'u Burundi kubera mu nzego iri kuradushyiramo ubundi bavuga ati abaye imboneka rimwe isi yose yaratangaye kubonanye n'icyubahiro yiyumvira agatora umushikiranganji n'umwe mu bwoko bw'abatwa akamushyiraho icyo ni ikintu cyatangaje benshi kandi natwe turashobora gutora umuti cyane ngo dushobore kugira ngo
kuvuga turabinezerewe mu majambo make Yasin Antoine muri mu ntabwenge z'abatwa kubona ubwo burenganzira bwose kuguba mufise nk'amatongo mutaba ufise ikintu mubona cokorwa muri iki gihe kugira ngo murenganurwe eka ibintu mubona vyorangurwa kugira ngo umutwa nawe nyene abandanye yisononora vyoba nk'ibi
murakoze cyane twese icyo tubona ubucokorwa bwa mbere na mbere ni uko icyo kibazo yobifata nka kampasi abasabwa gutaka kuko turashimira ubwa mbere na mbere ya Leta yarakurikirana niho tubonye abanyeshuri benshi kuva kuri Ndadaye yatangaje ko abana batawubije ku buntu icyo gituma ubu dufite abo barisitiri b'umushikiranganji abakwemeza amateka abakinnyi urabyumva kuko icyo kibazo kiba twacaga mu mirwe nka kampasi urabona rero ko imbere ari heza ariko turi kubona Leta idufasha ikadufashiriza ubwoko bwacu n'umwaka uri imbere natwe tukazoshika ahabandi
nacyo ndafite icyo nakivuga ko
mvuga ku ijambo
yego njyewe icyo navuga cyane nosaba nosaba ibintu bibiri ubwa mbere nosaba ni uko mwitunganye by'ibyirizwa shingiro kujya abahutu bafite ibice by'iwabo abatutsi baragira ibice by'iwabo n'abatwa ni uko bumanza bakagira nabo nyine ibice by'iwabo hanyuma ikindi kigira kabiri nacyo nongeraho ko nkasaba Leta ni uko hariho amatongo menshi ya Leta yicaye ari amashyamba ni uko nabo nyine abatwa bubaha iki aho ikivi cyane amatongo yo kurima icyo kintu twagisabye amatongo y'abatwa ariko nta n'umunsi yigera yabaho atari uko kugirane kunyagwa hariho ngo kayabaye mu ntara ya Bururi intara ya Bururi hariho agace karimo abatwa ariko bakaba begereye intara icyo gihe abagwizatunga bo mu ntara ya Bururi yaciye itora abo batwa irabakura muri ako kagwati kuko kari ku karateri imbere nabo badashobora kuronga uburyo bwo kubaka amazu meza nk'ayo abatutsi n'abahutu icyo iraraduga na hejuru ku mabuye ubu abo batwa basuye kugwa kuja ku mabuye naho uwo hanyuma yisuka itopa yinjiye icyo rero n'izindi mu ngorane zagiye ziguma zitujya ko zidutera zidukora mu nkopfu
tugarutse ku kibazo nkoramutima cy'amazu eka twavuga utuzu abo batwa babamwo mushentahe Japhet le Gentil muramaze kushikira abarundi benshi baba muri diaspora musaba intererano hari ibintu mwoba mumaze kutorokanya mu byerekeye mfashanyo kugira ngo icyo kibazo cyihutirwa kibe kiratorwa umuti kandi kindi mwoba mumaze guharura nk'amazu y'abatwa azoba akenewe gusanurwa
icyo gikorwa cyo kugira ngo bamenye rusansuma y'amazu akenewe kubakwa twakirekere turi kwiragikora ubunye turindiriye ko bagiheza ariko ikintu turiko turakora ubu ni uko abakeneye gufashwa tuhagarara twararanze inzu imwe ibayabaye amafaranga ishobora gutwara dusanga n'amafaranga atari menshi cyane ni miliyoni zibiri z'amarundi ku nzu y'amatafari y'ibyondo hagiye ku n'amabati hanyuma tuca dutangura kwandika rero aho dushoboye kugira ngo dusabe amakomine aze araduha aho abatwa baba bararima mu kurindira yuko haboneka ikibazo cy'ingene umutwa wese yoronka itongo ryiwe ashobora kurima ni ukwibutsa yuko abatwa si benshi cyane dukurikije ibiharuro dukunda kubona ni hafi 560 u Burundi bwose No kubafasha ibijyanye no kurenga uburenganzira bwabo bwo kubaho nk'abarundi bandi murazi yuko ubwoko bw'abatwa n'abantu bagiye baranenwa cyane ariko turashima ko muri kino gihe bitanguye guhera abatwa batanguye kujya mu mashuri nk'abandi kandi baramaze kubona yuko n'incabwenge babuze gusaho biga babura ababafata mu mugongo naho rero ibyo Gerard avuze yo bigira ari umwe ari babiri ataronse abandi bamufata mu mugongo hari igihe byogorana imwe mu bishika ko vuba icyo gituma rero twahana amagariye diaspora y'abarundi baba mu mahanga kuko harimo abatwa benshi abatwa bari barahungiye muri za Tanzania n'ahandi benshi bararonse uburyo bwo kujya mu bihugu by'amahanga muri za Australia cyane niho bari kandi abana babo ubu bageze muri za kaminuza no kuvuga yuko ubu bari muri babarundi bo mu mahanga ariko turasaba yuko ubwo bwenge bagiye kurahura hanze babugarukana mu gihugu kugira ngo bubake igihugu
icyo kibazo
nibaze yuko icyo kintu kirahambaye cyane
ikibazo cy'amashuri gushyira abatwa amashuri n'ikibazo duhava tugaruka ko mu kanya n'ikibazo gihambaye cyane rwose gishobora kugurura imiryango itari mike ku batwa ariko nashaka nsubire ngaruke ko mushya ntahe Yasine Antoine ana Gerard batubwire haraheze imyaka myinshi cyane rwose abatwa bashikiriza izo ngorane bafise zo kwabo nabi kunenwa hariho abatwa bigeze kuba bashinga amateka bakinguza amateka bose bashikirije ibyo bibazo ariko ntibiko biratora inyishu mu buryo bwihuta twarumvise ijambo ry'umukuru w'igihugu eka avuga ko abatwa kwiye kugarukirwa bakwiye no gushumbushwa ku bwanyu intambamyi zabaye zihe kugira ngo inyishu ibibazo byose abatwafise zitorerwe umuti mu buryo bwihutirwa reka dutangure kuri mwebwe Yasine Antoine
urakoze cyane ego abategetsi n'abatwa barabayeho kubatera nk'uko bivuze kandi bazo zaratangwa ariko nta nyishu ubwo kubivuze ego bakize birumvikana ariko dukurikije ubu ngene byari bimeze kera ubu siko bimeze ubu turabona ko ibibazo by'abatwa leta ikirabitaho kurusha nk'uko ibindi leta itabyitaho nacyo gituma rero ibyo bavuga kera byumvikana ariko ubu babona ko ibyo tuko turasaba ko bitera bijya imbere ko ubutegetsi bitabukorera ko
mushya nahe namwe Gerard niyo nsaba ikintu mubona cyabaye nk'intambamyi kugira ngo izo nyishu z'ibibazo byose bihanze abatwa ntizitorerwe inyishu mu buryo bwihutirwa ego nk'uko mwabivuze amaleta aherutse gubisikanya yarakoze ibitari bike ariko ivyo bintu se byinshi turavye ukuntu babaho turavye nayo ma video yose yerekana utuzu abatwa bakibamo mu Burundi ku bwanyu intambamyi z'abazi
murakoze cyane muratubwira ati hariho abatwa babaye bashinga amateka barawa kandi n'abakenguza amateka ariko ibyo bibazo kandi byamyo gushika n'uno munsi biriho kandi abatwa baragiye mu ntwaro none kubera iki bo batwa batatoreye inyishu ibyo bibazo jeho kuri icyo nuhava nabishura mvuga uko iyo umuntu ashonje cyane akenye biramugora ko yashobora kwikenura ngo yongere aheko n'abandi none rero imiryango y'abatwa mwumvise ko bari ku bihumbi 70 baba mu Burundi kandi abo bose nta n'umwe ajya adasumwe novuga atagiye kugirane guhaha agasaba ni ukuvuga guseka cyangwa agacingero abo rero kubera babaye mu buryo bwo gucingero bamwe bashinga amateka n'abo bakenguza amateka ntibashobora kubatorera inyishu ku mushahara w'uwabo bahembwa ariko icyo novuga twogenda mu mashyirahamwe y'abatwa bari yemewe mu gihugu cy'u Burundi bose baranditse ibitabo basaba hirya no hino basaba amashyirahamwe mpuzamakungu basaba amaleta uko yagiye arakurikirana kugira ngo yishyurire ikibazo cy'abasangwa butaka bafise uwo muri aka kanya dufite ibitabo byinshi ibyo gusaba rero nta leta n'imwe iraza yishyura ikibazo na cyane cyane ikibazo bakenya kutwishyura kandi aricyo nkora mutima ku barundi bose baba abahutu baba abatutsi ni ikibazo cy'uburimyi ushobora gutera imbere mu gihugu cy'u Burundi utari umurimo yegera bano imiryango y'abacwa kubera tudafite aho turima atamatongo dufite ibyo byose bakora nta munsi nyinshi yohava igirane iboneka ubu bariko bagira bafa ko badufasha kugira ngo amabati inzu ziboneke uburaro kandi icyo ni ikintu kizima kandi gikuru rero inyuma y'icyo ni uko uwaronka inzu yocaronka n'agatongo agacaronka n'impene na zibiri kugira ngo ka gatongo kazoronke ifumbire ateremo igitoki ateremo umwimbati ateremo iteke kuko izo ni indya z'abarundi igiterwa bita mbumbarugo gituma urugo rurama rudasubira kugirane kujugumba mu nda atakiriyo aho hantu ntiboshobora kugirane kuhaguma nayo mpamvu rero abo bashingamateka abo bakenguza amateka batatora inyishu kugira ngo bano bantu bacu bashobore kuva muri bwa butego
ikibazo cy'amazu utuzo tubi ikibazo cy'amatongo eka n'ibibazo bihambaye cyane rwose biterezwa kutorerwa umuti kugira ngo abatwashore nabo nyine kuba bumva ko bangana n'abandi barundi baba abandi bo mu bundi bwoko ariko hari n'ikindi kibazo nkora mutima ikibazo cy'inyigisho indero n'inyigisho ibyo bita education mu gifaransa mushana Jafet le gentil ikibazo navuze ko abatwa bamaze kuja mu ishuri bamaze kwerekana ko baci ubwenge cyane rwose ikintu cyo kurwa kugira ngo abatwa bijijukire nabo nyene kuja mu ishuri n'ikihe mbega mu mihana y'abatwa mu batwa barabona ko ikibazo cyo abana mu mashuri ari ikibazo gihambaye cyane rwose mu gihe bitaba bimeze gutyo aho kuguki kugira ngo icyo kibazo cyo gushyira abatwa mu mashuri kugira ngo babe incabwenge berekana ukuntu bari incabwenge icyo kibazo gishobora kubafasha kwiteza imbere icyo kibazo cyoterwa umuti gute
umushyitsi Mandela yaravuze ati ushaka guteza imbere abanyafurika bashyire mu mashuri mugabo ushaka ko basubira inyuma bakure mu mashuri rero n'abatwa cyo kimwe mu gihe ubashyize mu ishuri niko bazogeta babona aho barenganijwe ari ariko rero kubera atari na benshi hari igihe rero bidashobora ku ibyo bifuza bidashobora kubishyika ko hakiri kare cyo gituma bakeneye yuko twebwe tubafata mu rugongo mu gihe ishuri nirwo rupfunguzo rw'ibintu byose ubu Gerard asigaye abona yuko ikibazo gihambaye cyane ari amatongo ari no kujya mu ishuri kubera iki kuko yagiye mu ishuri mugabo iyo atajya mu ishuri ibyo ntabyari kubona nicyo gituma rero tuvuga tuti aho turiko turabafasha kugira ngo baronke amazu bashobora kubamo twebwe mu mugambi wa diaspora dufise tuvuga tuti dushake bamwe bita abafada ababyeyi baparena imiryango y'abatwa babubakire umuntu umwe arashobora kwishinga inzu imwe mugabo iyo nzu ayishinze bizoryoha kurushiriza aciye yishinga n'uwo muryango aguma awukurikiranira hafi abana bari muri uwo muryango bige yongera nabafate mu mugongo kugira ngo abasabire aho bashobora kurima baronke itongo si ugufasha gusa ni nko kuba umubyeyi uwo muryango w'abatwa niwo mugambi twebwe dufite
ako kamo
ishaka yuko abarundi biyemeza ku miryango itandukanye bababera ababyeyi mu kububakira no kubakurikiranira hafi
Jafet le gentil ako kamo muramaze kugatera haba abo muri diaspora canke abandi barundi mu bisanzwe mubona ko ariko kakirwa gute
yego twarashizeho umugwi w'abantu bakurikiranira hafi uwo mugambi wanashaka twawushinze uwo mushire ntare yasini tuca dushyiraho n'ubundi mupasitori ari muri Mozambique kugira ngo badufashe gukurikiranira hafi uwo mugambi tuca dushyiraho rero n'igisata kiri mu gihugu cy'abamenyeshamakuru bagerageza gukurikiranira hafi bene biriko biragenda tuca dushyiraho rero n'ibiganiro hagati ya leta na pege kugira ngo ibyo dukora bibe biri muri wa mugambi wa leta w'ibihumbi bibiri na cumi n'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani kugeza ibihumbi bibiri na mirongo irindwi n'irindwi twifuza rero ko ibyo turiko turashaka kubafasha bitera imbere rero aho dukurikije aho tugeze ubu akamo karamaze gutangwa turi muri kampanye turiko turasansibiriza abenegihugu baba mu mahanga kandi abenshi baramaze kubyumva hariho n'abatarabyumva ariko tuzobandanya turiko turabatera akamo kugira ngo iyi kampanye twatanguye igire ingufu abarundi baba mu mahanga bawugire uwabo batangure kubona yuko niba bashaka gufasha abantu aho nikora hariho abantu aho nikora bababaye kurusha abandi batagira ababavugira
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Atibi utajuli mwese komu ni kumara wanda nyakumweza ila jihuhiju ya Amerika Islami ya nila i Washington DC mukirundi na mukina gwanda. Ikiga nilo muli sanga tulikumwe na Jafet Loranti kabaru mkuru usha mweja warundi wa muli diaspora wa muhugu vdo hanze tulikumwe kandi na Yasina Antoine umutuwa wa muhugu cha Australia tukawa tulikumwe kandi na Gerard Niyosaba umutuwa wa murundi. Ikiga nilo chereke chane chane ukunu imiryango y'abatwa ahiri hose mu Burundi yo fashwa ikisununura tugarutse kuri mwebwe rero mushenaye Yasine Antoine turavuze ikibazo c'indero nyigisho ikibazo c'abavyeyi babatwa cyo gushira abana babo mu mashuri kugira ngo babe incabwenge bikabaminuze ba ntibahereze kuri lisansi gusa bagira na maîtrise kana doctorat kugira ngo icyo kibazo kibafashe gifashe abatwa bose aho bari kugira ku rugero rumwe n'abandi barundi bo mu bundi bwoko. Icyo kibazo mukibona gute Monsieur Naye Yasine Antoine? Ni kibazo mubona ko abavyeyi babatwa bose bigije kimwe kigi
urakoze cyane kuko turibaza ko ubwa mbere na mbere twabona ko abavyeyi babatwa bashaka gushyira abana babo ku mashuri ariko n'ubundi ntambani ahiba nta handi neza kuko umwana ntashobora kujya ku ishuri yaraye inzara umwana ntashobora kujya ku ishuri yaraye yoze maze mu bandi bana biyoze ntabwo basaba munera ikibazo cyaho nyine ko n'abana batoza abana batoza ku ishuri niba kibazo ni bikababera nuko kuko ubundi kugira ngo abana babatoza ngo tere imbere nuko bwa mbere na mbere cyangwa bakabarondera ayo mashyi bikabafata isongo imaze kuba fata iyo matongo bakabona aho kunyuma kuko mirongo inani ku ijana iwacu mu Burundi n'abandi ushobora gutera imbere ukanyuma niyo bamara kuronka amatongo yo kurima bakaronka agasaba ariko kwiyonga niyo bashobora kujya guhagarara mu bandi bantu aho rero niho n'ubundi nsansubiriza kugira ngo yaba amakungu yaba leta niyo bagira neza bumve ko bakwiye gufata ubwoko bwacu bw'abaswa kugira ngo bashyire abana mu ishuri nabo bashike bazokwiga maze gusora bazokwiga amakaminuza aho niho bizova.
Gerard Niyonsaba, mwavuze ko igihe cy'abatwa ikamuko na Jafet Loranti yabivuze gishobora kuri giharwa mu 1970 ariko mwihweje abana babatwa bagiye mashuri bakaheza kaminuza bakabandanya si benshi cyane rwose abavyeyi babatwa rwa bafise ishaka wavuze uko gushaka ikana umutima wo gusha barabona akamaro k'amashuri mu iterambere ryabo.
Ariko murakoze cyane jewe aho noheza nkabishura abavyeyi babatwa barashaka ko abana babo boyiga ariko kuva ku ishuri nzi ko namwe baba barabaye muri igihugu cy'u Burundi urazi ko twiga amasaha kuva mu gitondo ugashika cumi n'imwe ariko ubu niho mbona byagiye birahinduka aba amasahandwe ku munsi kuva ku ishuri ugashikira muhira ugasanga nta n'ikijumbu gitekanye amaganda kihari ntushobora kwejo ngo urasubira ku ishuri ica bituma uwo mwana agirane aheba wa mubyeyi kubera ta mikoro yari afise nawe nyina acabura uko abigenza akaca tugati ataba kabaye nta kundi nzawicara ngaho uje mu bandi ndakwigisha umwuga w'ubusudira ibidumu umwuga wo gukora amasafuriya ya myuga mere yakera ariko umwuga wo kubumba kandi atacika imaze mu muki mu gihugu jono ico no saba cyane no vuga uyu mushinga naye atwane ya pili ni wakashi twama twagoye agafata mu buryo bwiwe akabutanga kugira ngo arihire abana imbuzi abagurire utusabune abagurire amakanye buri mwaka icyo gikorwa nyama yagikoze icyo turaga kimushimira kandi uburyo bwiwe hanyuma icyo nosaba kandi ni umushinga naye ariko ari hejuru y'abarundi bari mu bihugu byo mu mahanga no musaba ikintu kimwe mu mapradasera ariko arakora atunganye mu nyubako yokora bafata nk'intara zibiri cyangwa zitatu batubakemo amarite manini manini yazoheza abana bahejeje umwaka wa gatandatu babatwe bashobora kutakwigira muri ayo mashuri kugira ngo turabe ko naho nyene uwo mugambi wofasha imiryango myinshi y'abatwa baheze amashuri nayo nibyaguma uko nyene bahimiriza ngo genda wige genda wige murazi ko n'abahutu n'abatutsi umwana ahibishuri kubera ubugabo ariko umwana yaciye muri lise agatima gukoko ko guhera ishuri karamuvamo kuko ibyiyumviro byo muhira biba byamuvuyemo akaba afite ibyiyumviro byo kugirana biga none rero uwo mugambi nawo nyene mu migambi wotegura yo kubakira abatwa yo kubarondeza amatongo na leta ibyumve nuko umugambi wo kubaka amarise amashuri manini manini kugira ngo imiryango y'abatwa bashobore kwiga ereka si benshi kugira ngo ufashe intara zitatu zo mu gihugu icyo abatwa bose bashobora kujya kuri ayo mashuri bakiga kandi bitaheza bikagira nte bikagenda neza icyo ni cyo kindi gisabo nosaba uyu mushinga nawe na leta mu migambi yokora ko nayo nyine yoyishyiramo
mushana Japhet le gentil umugambi mwafashe wo gutera kamwe abarundi bose babishoboye cyane cyane abamahanga kugira ngo bagarukire abatwa haba mu vya kiburaro eka kubaronsa amatongo no kubaronsa uburyo bwo kuja mu ishuri n'umugambi uhambaye cyane rwose kandi umugambi ushobora kugira ingaruka nziza cyane rwose ku banyagihugu bose b'abarundi ariko nashaka ndabaze niba imfashanyo muronka ishobora kuba ikwiye mbega hariho uburyo bwo gushikira amashyirahamwe haba amashyirahamwe mpuzamakungu mu kababwira ukuntu ikibazo cy'abatwa bifashe hariho imigambi yatangwe yo gufasha abasangwa butaka bo mu bihugu bitandukanye cyane rwose mbega hariho uburyo bwo gukorana n'amashyirahamwe kugira ngo n'ayo mashyirahamwe nyine agarukire abantu batishoboye ashobore kugira icyo atereye mu gutora inshuro z'ibyo bibazo byose by'abatwa mu Burundi hari umugambi nk'uyo muri yumvira cyane maze gushyira mu ngiro
murakoze cyane ni ukuvuga ko abazizatunga cyane abagira neza benshi bama biteguye gufasha aho hose babona yuko hababaye ariko hari ikintu gihambaye bakunda gusaba ni uko bafasha abantu bamaze kugira icyo bageze ko twebwe ibi turiko turakora n'umushinga ni ukugira ngo tubanze dukoreshe ingufu zacu nk'abarundi baba mu mahanga twerekane aho tugejeje hanyuma tuze twegere abo bagira neza nabo bagira aho badufashije ndazi yuko nitwegera nka UNICEF maze kubona abana ko bakeneye nk'amakaye ibyo turazi ko bashobora kudufasha turazi yuko twegereye n'andi mashyirahamwe mpuzamakungu bashobora kugira icyo badufashije kugira uno munsi nta batwa benshi bari bwaboneke bari mu mashuri mugabo ubu ko batanguye kuboneka niho n'ibyumviro bizogenda bizanye nicyo umushinga nawe Gerard ahejeje kuvuga cy'ishuri ryo kwakira abasangwa butaka nicyo urumva n'icyumviro cyiza coza gishigikira ari nacyo gituma bitiye biduha icyumviro cyo kugira ngo tujye tucubakire ko tuvugane n'abo dukorana turabe yuko muri uyu mugambi turiko turategura wo gushigikira abasangwa butaka nicyo kibazo gishobora kuza kuko leta ahigeza n'amashuri y'intango yigisha abana ku buntu mugabo iyo bageze muri za segonderi urumva umuntu wese aca yimenya nibaza ko nacyo twokiraba kugira ngo bageze muri izo za segonderi ntibace bahagarika baronke uburyo bwo kubandanya
Ego me Gerard niyo sawa mwavuze ikibazo abavyeyi bagira cyo kugumiza abana mu mashuri harimo gutahuka bavuye mu mashuri ugasanga ntibafite icyo bashira ku kutima ntibafite icyo bashira mu nda akama ariko mwotera abavyeyi babatwa kugira ngo eka bakore ibishobotse byose kugira ngo abana bagume mu mashuri amashuri twabivuze ko ariyo nzira ishaka kugururira imiryango myinshi cyane rwose akamumutira nk'abavyeyi babatwa muri rusange n'akahe
ariko mu by'ukuri akamutwama twagateye turabereka kandi turanababwira tukanabasanga mu miryango mu mihiri iwabo tubabwira ati ni twiza ko mwokwiga ati na twebwe mutubona twarije tugoye twize turi mu makomisiyo agoye rero imiryango y'abatwa ntabwo tutakora twama twahimirije kama kandi nobabwira nuko nabwo nyine bohimiriza abana babo bakabakurikirana kuva hasi gushika hejuru akemera akiniga kugira ngo umwana yige icyo o turagikora ariko nuko tubikora tubibabwiza umunwa ngo kandi tukabikora turiko tubibabwira bagowe urumva uri kurabwira umuntu nk'uko wasanga umuntu agwaye mu bitaro yekumubwira ati mutopfa mutokiye mugabo wewe ntuba uri imana mugara kwiweta wowe abababaye nawe umuntu uwo mubyeyi turabimusigurira ati reka abo bana bige bagumize ku ishuri mugabo wa mwana avuye ku ishuri ashikiye kuri wa mubyeyi ashikira mutera ibibazo biremereye kubera ko ataronse icyo afungura ariko yaba yari asiste nk'uko natanguye kuvuga agategwa bumbarugo kamwe ko kumuhira wa mwana yari kuva ku ishuri ashite umubyeyi avuga ati mama ndashaka gufungura umubyeyi amwereka ati manuka hepfo hembura igitoke tonora canke cyotse ukigiko nyine ati canke imbiteke canke soroma ikijumbu canke soroma ikigori ucoke hanyuma ugifungure ingorane dufite mu miryango yarasanga butaka n'ibi bibazo nk'uko Japhet yabivuze namwe mu bizi ni bitatu kubura amatongo kubura aho kuba ni nacyo gitera ingorane nini zituma abana babatwa batagirane batiga
yego me munsi ya Ntayasina Antoine namwe akamumotera abavyeyi babatwa ingorane zijanye no kugumiza abana mu mashuri zavuzwe ariko akamumotera kugira ngo ihangane ikanizo ngorane zose bazice ku ruhande ariko umwana umutwa ashoboye kujya mu ishuri aje amashuri mato mato amashuri makuru amashuri yisumbuye eka baminuza no gushika ku madiplome yo hejuru cyane rwose akamumotera n'aka
yego akoze cyane twebwe akamutwubakera bwa mbere na mbere kuko twama twahimirije ngo kumatwibwa ko abavyeyi bose bategeza gushira abana ku mashuri bakihangana uko biri kose kenshi na kenshi icyo kibazo ndagikorera ko ni ikibazo nama nakoreye ko mu gihugu ngenda ndumviza umubyeyi we kandi cyo turiruka nabo kugezaho nandikisha ko umwana ari ku ishuri nacyo gituma rero ibyo turabikora kandi tubasaba ingufu kose kose kuko ukubiri bizohindurwa nk'uko abana bacu bagiye ku mashuri naho bigoye namanda batera ingufu ko ari ukwihangana kwihangana bandi kwicara abana ariko dufita ku mashuri bashira abana ku mashuri ubundi munyatwatsi n'ingene leta iduhaye ubushikiranganji yamibwiga ababyeyi n'ubu bandanye mushira abana ku mashuri bandanye mubakingiriza kugira ngo neza cyangwa ejo tutoronke n'abashikiranganji n'abandi cyangwa n'abapapa
tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe n'abandanya kumviriza iradiyo nk'ijwi ry'Amerika tugarutse kuri mwebwe Japhet Le Gentil igikorwa mwatanguye umugambi mwatanguye mushobora kuba mwarihaye ikiringo murafise ikiringo eka objectif murafise ikiringo muzorabirako kugira ngo murabe imaze kurangurwa n'izoba bisigaye kurangurwa
twebwe nta kiringo kugira ngo munsi turiha kubera ko twasanze iki kibazo cy'abatwa ari ikibazo gihambaye cyane tuvuga tuti reka twihe ibiringo byinshi mugabo faze ya mbere yari iyo kubanza kugaruka kuri ku mugi mutoya twokwita proje pilote hanyuma ubu rero dutanguye ikindi kiringo cya kampanye hanyuma icyo kiringo cya kampanye tuzoraba yuko mu kwezi kw'indwi ariho twokumvikana ibujumbura duhuriye mu nama ya bose umugambi ukomeye twova mubitse ku kubijanye n'iki kibazo cy'abatwa kubera ko abo tuzoba turi kumwe mu Burundi tuzoronka akajya ko kubagendera nabo bwabo babibonera aho bababaye kugira ngo dufate ingingo two kwita ruhasha yo kugira ngo dushigikire abo basangwa batatu hanyuma ikindi rero novuga nuko tuzoraba n'ingene twegera abagira neza batandukanye baba mpuzamahukungu ibihugu tubayemo kugira ngo uyu mugambi ube umugambi wo gushyigikira abasangwa butaka ku rwego rw'igihugu kandi dukorana na leta dukoreye muri ya plan national de développement kuko turazi yuko kirimo icyo kugira ngo Uburundi butongera kugira inzu z'ibyatsi dushaka rero kubikora neza tudaciye ku ruhande umugambi wa leta wo kugira ngo dukorane na leta mu buryo bumeze neza hanyuma rero icyo norohereza ko ni uko notera kamo cyane cyane leta nzeyi leta nkozi uko iriko irakora birashimishije twashaka rero n'icyo kibazo cy'abasanga ubutaka bagishyire mu mugambi wabo nk'uko bamaze kubitangura kugira ngo nabo biyumve ko Abarundi mu banki ntibagume babona yuko inkono zataye agaciro aribwo buraro n'uburamuko kandi ataho bashobora kuzishora ugasanga abantu ntibarashyiraho imigambi yo kubona yuko nabo bakeneye kugira ibikorwa ashobora kwiga bijyanye n'ubwenge bwabo aho bugaruke aho bugera abatagiye mu ishuri bakagira ibikorwa bishobora kubateza imbere abagiye mu ishuri nabo bakaronka uburyo bwo kubandanya amashuri bashobore gufasha bene wabo nibaze yuko n'icyo nasaba yuko leta yoshyiramo ingufu kugira ngo uwo mugambi w'abasanga ubutaka bawugire uwabo
namwe
dukorera hamwe
ni byiza cyane rwose namwe Gerard niyo nsaba hari ibibazo nkora mutima mashirije byashirije muri iki kiganiro uraro reka tegira amatongo n'abatwarimamo reka inzara ibibazo by'inzara ibibazo by'uburyo ikintu akamumoto ya leta y'u Burundi nakahe turazi ko leta yafashe iya mbere nayo nyine mu kugira ngo bagarukire ubwoko bw'abatwa mwebwe ku giti cyanyu akamumoto ya leta y'u Burundi muri iyo migambi yose ni nkakahe
murakoze cyane tugitangura navuga ati ikintu nushobora gusaba leta y'u Burundi nuyisaba ibintu bitarenga bibiri atubwamire nuyisaba ibwirizwa shingiro kuko abahutu n'abatutsi bafite ibice by'abatwa n'abatwa boroswa igice cyabo uko nakari baca umugani mu Burundi amashyiga abiri ntiyarica byumvikana ko amashyiga atatu yarica kandi barahimbazwa n'umunsi mukuru w'ubumwe bw'abarundi ubumwe bw'abarundi ni uko buba bw'abantu bangu bw'ubwoko bungahe butatu hari imigani myinshi Abarundi bonyine bagiye bikorera bifatiye ku bumwe bw'iki bw'Abarundi cyangwa ku bwoko bw'Abarundi bwerekana ko ari batatu icyo ni cyo bwa mbere natangura kuyisaba ko ibwirizwa shingiro byotunganirizwa kuri bose hanyuma ikigira kabiri kuba twumva ngo twitwa abasangwa butaka ntabwo ari ibyo ahubwo turi abanyagwa butaka nicyo gituma dutabaza dusaba leta y'u Burundi ko yodutunganiriza ikadusubiza ubutaka bwacu yatunyaze imyaka ibumaranye ni bwinshi ni myinshi none rero turabisaba ko ubutaka bwacu yokwifuka mu maso ikabudusubiza umutwe akarwunga ahaba n'aharima hanyuma agaheza akubahwa murakoze icyo nicyo dusaba leta y'u Burundi
murakoze namwe Yasine Antoine mutubwire akamu mu hoteli ya leta y'u Burundi ku bijyanye n'ibyo bibazo byose bihanze abatwa mwashikirije
nukuri ndakoze cyane rwose twebwe akamoto kira leta y'u Burundi kuko na kredi leta nzizi turizigiye indi imaze gukora nibwo tumaze kubona ikora ku batanu butaka n'ubu rero tubandanye tubisaba ntiyagarike ahubwo jobure mucivuzi wanjye mbaratura turakongeye n'ubundi bishyura ntanjye kuko Imana yasanze abatwa bafite amashuri barahari abatwa bafite amashuri barahari bakongere n'izindi nzego nuko icyo nicyo dusaba leta nuko mwakoze
murakoze cyane rwose reka tugaruke kuri mwebwe namwe munshiya ntahe Japhet le Gentil muriko murakora na rwaruka rw'Abarundi ruri mu bihugu bitandukanye murifise imigambi usaba amashyirahamwe reka itaho banyagihugu mu bice bitandukanye byo ku isi reka amashyirahamwe fasha mu byerekeye amashuri reka mu byerekeye indero nyigisho mu byerekeye ibikorwa by'iterambere akamumotera nk'abarundi gushika ubu bataritaba kamunywa bateye ko guterera muri uyu mugambi wo gufasha abatwa kuronka amazu meza akamumotera amashyirahamwe yose ni nk'akahe imigambi mufise muri kazoza ka vuba na kazoza ku myaka iri imbere ni hehe
akamu ashobora gutera mpereye ku barundi bari mu gihugu ni ukuvuga yuko abatwa canke abasangwa butaka n'abarundi cyo kimwe na twebwe ni ukuvuga yuko uno munsi biramaze kwibonekeza yuko izijya nyungu twama turiko turarwanira nabo bari bakwiye kuzirwanira bakazironka tukabereka tukabaha abageni mu kubereka yuko nabo ari ababi wacu natwe tukajya kubashakamo kuko ntushobora kuvuga yuko uri kuragira ubumwe abandi atamigenderanire uri kurabereka yuko ihari nico buryo ikintu bita gukora ukwerekana igikorwa wakoze nirenze urita si kuvuga iyo rero turiko turavuga tugomba kwerekana ko icyo kintu cyabaye twerekana ubwo bumwe mu ngiro rero ikintu cya mbere kigira kabiri naco mu gufashanya cyazi uko abarundi barafise umutima wo gufasha bibuke yuko iruhande yabo hari hambasa ngo butaka kujya solidarite ihere iruhande yabo ku barundi baba hanze tumaze iminsi turiko turabivuga yuko ikibazo cy'abasangwa butaka twakigize iciwacu tubafashe umuntu umwe arashobora kubaka inzu y'umuryango ni miliyoni zibiri iyo rero abonye ko ayo mahera ari menshi nibaje hamwe ari batatu ari batanu bakoranire inzu imwe abo bantu bagire ababo abasangwa butaka babaye si benshi rwose barashobora kugerageza kwerekana yuko hari ikintu gikomeye bakoze bakanabyishimira n'urwaruka rwama rwatwaye amakompyuta rwama rwatwaye imfashanyo rero hariho ikintu namabwira abarundi baba hanze mu bijyanye n'imfashanyo umuntu urashobora kuba ibyajya yabijya ejo udafise ibindi umuha cya bindi bamuhaye arabyibagiye mukaba umuhaye isuka tigenda urime ijya suka arayigumana umwigishije gukora arabikora nibibagire imigambi ituma yigisha bajya abantu gukora no kwikorera nibabashira ibyo kurya urabigiye umunsi ejo hakazinduka inzara iyo rero bariko barafasha twama tubigisha ko abantu bafasha bashyira imbere kubigisha ibyo baba bagomba kubafashisha
ego be mu gusozera tugaruke kuri mwebwe Yasine Antoine mutubwiye niba mubona ko hariho akizero ku bintu bizohinduka vuba muri iki gihe hari utwigoro twa leta ikantu two twigoro twabo muri diaspora umugambi ushizwe imbere cyane rwose na Japhet Le Gentil arongoye ishyirahamwe ry'abarundi baba muri diaspora baba mu bihugu byo mu mahanga hariho akizera ko ibintu bizohinduka ku mibereho y'abatwa mu myaka ya vuba
urakoze cyane ego twebwe nk'uko twabivuze kare umugambi barawuduhaye kandi kuko tutawusasa hirya no hino kandi abantu batari bake barabarema barawitaba bararushije kuraza ukavugana ati kubera ko iburise zirabatikira bose kandi tubagerageza kudukiragiza mu bazungu mu masambo atandukanye turafite icyizigiro rero ko mu minsi imbere ibintu bidahinduze neza
reka namwe mumushe ntahe Yasine Antoine mutubwire niba mufise mubona akizero ko mu minsi iri imbere mu mezi ari imbere mu myaka iri imbere ibintu bizohinduka ku kuntu abatwa babayeho muri iki gihe hari utwigoro twinshi two kubagarukira
ego murakoze cyane ego navuze ko twebwe turafite ibyiringiro nk'uko nyakubahwa asanzwe arongoye abarundi bari mu mahanga yabivuze ko uwo mugambi yarawuduhaye kandi tugejeje kure turawusasa bidahiga no hino bitarashika akigomba gushika kandi abakiri bato barakwiye kuza tukavugana kujyanye n'uwo mugambi gorotuye neza cyane ko umwisi bimbere hazabari
murakoze cyane ngose akajambo kanyuma mushe na heje afete ya gentil
akajambo kanyuma nagoma ntera kamo abarundi baba muhanga nibigire basinda bibazwa kuko iki kibazo cyo gushigikirana cyo gufatana munda kiraturaba twese uyu munsi urashobora kubunezerewe ejo bikakugora icyo gituma rero twama tubahamagarira kwama dufatana mu nda iyo tubateye akamo hariho benshi bigira basinda bibazwa ariko bakibagira yuko iyo ufashije umuntu nawe awifashije kuko ejo ntuzomenya aho muzohuye rero ntibanda bateye akamo muhaguruke twarabandikiye twarababwiye yuko tugiye gushinga ibiro ibyo dufasha mu gihugu hagati kugira ngo imigambi yanyu itere imbere nakunguko kanyu kuboneke hariho benshi bamaze kukitabira hariho n'abandi bataratangura gukora ngo bakabigire iby'iwabo tubateye akamo rero muhaguruke uyu ni wo mwanya ejo tuze twishimire ibyo twakoze
Japhet Gentil umukuru w'ishyirahamwe ry'abarundi baba mu mahanga diaspora murakoze cyane rwose kandi ndabashimiye cyane rwose kuri umugambi uhimbaye cyane rwose mwashyize imbere eka umugambi uzofasha abarundi nka bose duhere cyane cyane ku barundi bo mu bwoko bw'abatwa ndagushimiye cyane rwose
murakoze cyane
ndagushimiye nawe mushyira ntaye Yasine Antoine ku byiyumviro mwatereye muri iki kiganiro
natwe turabashimiye rwose mukadutumira mu kiganiro
namwe Gerard Niyonsaba ndabashimiye cyane rwose ku byiyumviro mwashikirije ika nintera no mwatanze muri iki kiganiro mwakoze cyane
yego aje nabashimiye cyane kwa mwiringe kutumira muri iki kiganiro
turabashimiye namwe inshuti mwese mwakurikiranye ikiganiro cyacu mu isangacu munsi mugire amahoro n'umugoroba mza mwese
Nanyeka twizere ko izarushiriza Afrika yabaye isubizo cyacu radio ijwi rya Amerika yo yabaye isubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u Burundi yabaye isubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu Radio ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu